babiri mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turabasohoje mwese, ni Eugenia Mukankusi hikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi ugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenia, mwaramutse n'abaduteze amatwi. Turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika mu gisata cy'amagara y'abantu. Malawi irikira gwana n'ikiza cya korera kitari bwigere kibaho muri icyo gihugu, aho korera yakwirakwiye mu gihugu cyose kandi imaze guhitana abantu barenga 250 n'abarenga 800 bamaze kwandura. Abategetsi hamwe n'amashyirahamwe y'abafasha baramaze gutangura amasekeza yo gutanga incanco no guhimiriza abanyagihugu kubumbatira isuku. Abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri icyo gihugu bafite ubwoba ku bwinshi bw'abandura bushobora kuzotuma amavuriro arengegwa. Malawi yatanguye gucandaga korera mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS, ariko abakora mu gisata cy'ubuvuzi bavuga ko abicandagisha ari bake kuko benshi batinya izo ncanco. Mu gisata cy'abimukira naho abimukira batari bake baratabawe, ari kumwe muri bo afira mu mazi ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mu ibahari Ege ku ruhande rw'Ubugereki. Abacungera umutekano ku nkengera z'amazi bavuze ko barungitse abiri mu mato yabo akizura inyuma yo guhamagarwa basabwa ubutabare mu izinga rya Kos hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Bavuga ko basanze abantu 11 mu mazi, umwe muri bo yagiye gucikana ashikanywe ku kivuko cy'Kos aho nyine mu Bugiriki. Mu ndwi zibiri z'imbere yaho amato abiri mato mato yaratwaye abimukira yarazamye mu mazi hafi y'amazinga ya Evia na Samose ku ruhande rw'Ubugiriki nyene. Abantu hafi 30 barafa, abandi batari bake baburirwa irengero. Ubugiriki, Espanye, Butaliyano byabaye ibihugu abimukira b'Abanyafurika nabo mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi bacamwo batumbereye gushika ku mugabane wa Buraya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ibisagara bitari bike muri Ukraine birimwo umugwa mukuru Kiev ejo kuwa kane byongeye gucucagirwamwo ibitero bya misile by'Uburusiya mu gihe miliyoni 10 z'abanya Ukraine batagira umuyaga nkuba. Ukwisubiriza kw'ibyo bitero bitumbereye gusambura ingomero n'inyubako z'amasoko ntanga nguvu nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko igihugu ciwe cagabwe ko ikindi gitero cy'iterabwoba n'Uburusiya. Umuvugizi wa Perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov yaremeje ejo ku munsi wa kane ko imibabaro abasivile barimwo muri Ukraine bariko bayitegwa n'abategetsi b'icyo gihugu banse kuja ku meza y'ibiganiro. Ibitero bya misile z'Uburusiya byeje ku wa kane byahuriranye n'uko ari wabaye umunsi wa mbere w'amaneje yaguye muri Ukraine. Abategetsi mu ntara zitandukanye baragabisha ko indwi iza itagiye koroha na gato kubera ubukanye buzoba burenze urugero ku rugero rwa degre Celsius ziri munsi ya 10, ni ukuvuga -10 mu rurimi rw'Igifaransa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'inkino, abategetsi mu gisata cy'umupira w'amaguru muri Senegal ejo ku munsi wa kane bavuze ko umukinyi rurangiranwa Sadio Mane yamuka muri icyo gihugu nyene atazokina inkino zo guharanira igikombe cy'isi zo mu 2022 zatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu FIFA. Iyi ngingo ifashwe inyuma y'uko uwo mukinyi akomeretse ku igufa ry'umurundi igihe yariko arakinira ekipe ya Bayern Munich yo mu Budagi muri uku kwezi. Umumenyereza mukuru wa ekipe ya Senegal Aliou Cisse yari yarashize Sadio Mane ku rutonde rw'abakinyi azokinisha. Yari afise icyizere ko yoba yarakize ku rukino rwa mbere ruzohuza Senegal n'Ubuholandi ku itariki ya 21 y'uku kwezi kw'11. Manuel Alfonso we umuganga w'ikipe y'igihugu cya Senegal yavuze kwisuzumwa ry'abaganga kerekana ko Sadio Mane ari karatora mitende ariko ko atari ku rugero rwo kwemererwa kuba mu nkino zo guharanira igikombe cy'isi. Abasenguzi mu bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru bavuga ko uwo mukinyi w'imyaka 30 yabaye kirumara kuri ekipe ya Senegal, bakavuga ko Afrika izobura umukinyi abushitse muri izo nkino. Dusubiye kwevwa hirya no hino ku isi, muri Irani amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko amakungu aremera Irani gahagarika gutanga ibihano byo kwica imbohe ziri mu mabohero zagirizwa kujya mu myiyerekano yamiriza ubutegetsi. Ubutungane bwa Irani bwavuze ko abantu ko batanu mu bafashwe muri iyo myiyerekano imaze amezi babiri baciriwe ubwo gufa kuva ku munsi wa gatanu. Aho abo uko ari batanu bose nta n'umwe muri bo yavuzwe izina. Mu butumwa yarungikiye Ijwi rya Amerika, Mahmoud Amiri Mogadan, umuyobozi wa Human Rights Watch muri Irani, yavuze ko leta ya Irani iriko irakoresha igihano cyo gufa mu kugerageza gutera ubwoba abakora imyiyerekano. Nayo irindi shyirahamwe riharanira gato ya kamuntu Amnesty International ryavuze ko ryatohoje abantu 21 bafatiwe mu myiyerekano bagirijwe ibyaha byo kuba umwansi w'Imana no kurya ibiturire ku isi. Amnesty ikavuga ko ibyo byaha bihanishwa igihano cyo kwicwa mu gihugu cya Irani.
Abizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Qatar. Amakipe y'ibihugu 32 arimo atanaturuka ku mugabane wa Afurika niyo azahatanira icyo gikombe.
Ari Bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara, bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino ijyanye n'ibigenda bivugwa ku gikombe cy'isi. Amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe, bigaragara ko n'ubundi gikombe cy'isi abantu barashaka guhorumbira.
Uyu ni Steve Gateretse, umunyamakuru w'imikino wa Radio Iteka FM i Bujumbura. Muri Kongo ejo hakomeje kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu duce twa Kibumba, Kanyanja, Kabuhanga n'ahandi muri teritwari ya Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Babura Matari b'intara za Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cyahuzo na Muyinga ku ruhande rw'Uburundi na Babura Matari wa Kigoma ku ruhande rwa Tanzania bahuriye mu nama mu mujyi wa Kigoma muri Tanzania. Iyo nama ya 17 yari igamije kureba uko umubano hagati y'izo ntara zihana imbibi wifashe. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi baragezwa na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda, Thierry Mendayishimiye.
Inama yashimikiye cyane cyane ku bibazo abafata ingendo baja bukabagira, urudandazwa n'ikoreshwa ry'abana, imbibe z'ibyo bihugu zihinduka bivuye ku nzuzi. Babura Matari bagize izo ntara abiyemeje gutsimbataza umubano mwiza ushingiye ku korohereza abava muri izo ntara baja kuramukanya canke gukorera mu zo bahana imbibe mu kindi gihugu. Babura Matari w'intara ya Makamba ngo ziraza na Françoise mu ijambo yashikirije yadomye urutoke ku makosa akugwa n'abajejwe uruja n'uruza ku mipaka y'u Burundi na Tanzania. Ayo nayo ni biturire bisabwa kugira batange kuri gusa murekarengane ya ujirani mwema canke bagusinyire ko winjiye mu Burundi canke Tanzania.
Amakosa kogwa bituma ingendo zimwe zimwe, kandi amakosa kogwa n'abajejwe uruza n'uruza bakaba bubahirije y'amasezerano ya ujirani mwema mbere bigahava bikwega no kutubahiriza amasezerano ya Istanbul Community.
Tobias Andengenye yishuye Babura Matari wa Makamba hamwe n'abasabwa ibiturire ku mupaka kubibamenyesha ati mugabo no ku ruhande rw'u Burundi mwikebuke.
Kwa hiyo tunawaasa wale wote ambao sheria yetu haiwavumilii maafisa wake wanaochukua rushwa.
Kuri ibyo turasabye abo bose bagira ingorane zo gusabwa ibiturire kuduhamagara kuri nimero itari ha 113. Tanzania ntiyihanganira abasaba ibiturire, ariko no ku ruhande rw'i Burundi namwe bwe mwikebuke kuko biravugwa ko ibiturire bisabwa abinjiye. Buramatari wa Makamba yasabye kandi ko mureka rengane uburenganzira bwo kumara iminsi 15 mu gihugu ugiyemwo yokongerezwa ikiringo kigashika ku mezi 3 canke arenga abaje gupagasa nabo agateka kabo kubahirizwe.
Komanda yose isaba ko umutanzania canke umurundi ava mu mara ya Kigoma kakazi na Kagera canke uva mu Burundi mu ntara ya Rumonge Makamba Rutana chamuzo ruhigi na muyinga nuko wabonswa agapapuro bakataronswa tutaduza nyinshi nuko twari twabivuze niyo nama iheruka twari twakaze yuko ako gapapuro koduzwa iminsi y'amezi atatu kugira ngo baborohereze mu bikorwa by'ubuzamisi yose. Ikindi nacyo nuko tworaba ukuntu abakozi bakorera mu mirima baza bafite umwanya muto ngaha mu gihugu cya Tanzania ko biga ukuntu abo bantu bocungerwa umutekano wabo n'ibintu byabo kugira bakore batekane.
Tobias Adengenye akaba yasabye ko abo baje gupagaza muri Tanzania bohabwa icemezo catewe ko umukono n'ubuserukira leta cemeza ko agiye kuhakorera amezi 3 canke arenga gutyo leta ya Tanzania yokwakira abo bakozi ikaba icemezo ko bafise uburenganzira bwo gukora akazi muri Tanzania kandi kubahiriza agateka kabo. Kubijanye n'abana binjizwa muri Tanzania buramatari wa Kigoma Tobias Adengenye ati ntituramenya neza kwa abo bana bakoreshwa muri Tanzania canke ko bahaca barengana abakaja gukoreshwa mu bindi bihugu ariko bafadikanyije n'abarundi bagiye kwicarira ico kibazo. Ibi bihugu bibiri ntibishigikiye ko abana bakoreshwa kandi amategeko abibuza. Tugiye kwicara dutohoze hanyuma dufatira ingingo abo binjiza abana n'ababakoresha baba bahungu baba bakobwa bategerezwa kurindwa kumwe. Ku kibazo cy'uruzi Maragarazi rugaburu Burundi na Tanzania gwahubye rukanyaga matonga Barundi buramatari wa Makamba asaba ko hoshingwa karimbi gatandukanye n'ugo ruzi. Inama yabo ba buramatari yapfunditse ku migwi ijejumbi bezi bihugu yoshinga uburimbi butimuka ntibagume bizeye inzuzi canke ibindi bishobora kuzimangana. Iyo nama ya Ujirani Mwema igira 17 yarangiye hasabwe ku intara za Kagera Katavi na Rukwa zo mu gihugu cha Tanzania nazo zokongegwa kandi iyo nama ikaba kabiri mu mwaka.
Mu Rwanda imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane yishe abantu batatu mu mujyi wa Kigali. Iyi mvura yaguye amasaha menshi abo yahitanye bataye mu miyoboro itwara amazi. Inkuru ya Jean Baptiste Bicomyiza.
Muri aba bishwe n'amazi y'imvura mu mujyi wa Kigali harimo uwitwa Twagirayezu Nosa w'imyaka 46 y'amavuko wari mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yageraga aha yahasanze abaturage benshi bashungereye ahari umurambo w'uyu mugabo. Umugore we nawe yaje kuhagera ariko kubera agahinda ntiyabasha kugira icyo avuga. Mu marira menshi uyu mugore yateze moto akurikira imodoka itwaye umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro. Jean-Claude Barame na Elie Hakizimana ni bamwe mu babonye bwa mbere mu gitondo umurambo wa Twagirayezu ukiri mu muferege.
Bamutaburuye dusanga yapfuye yagagaye atarimo aramuvunga ko ntabwo amaguru ya kugakwijwe ukundi umutwe uri ku ruhande nyine ubona byarange ntiya yapfuye ntabwo yarakiri muzima.
Iyo mvura yahereye saa 12 rwose n'iminota nibura nka 15. Ubwo rero ni igihe twabaga n'ubundi akazi karimbanyije dutegereza kwita ngo kugira ngo dukomeze dukore nuko yanga guhita rwose yahise mu masaa 3:30 saa 4 gutyo. Ingufu y'amazi yari afite rwose yabaga yatwaraga nk'umuntu nk'uko yatwara icyatsi. Niko guhita rero imugezamo hariya yari umukarani nyine hano ruguru yaranarindaga igaraje hano hepfo.
Abandi bageze ahatoraguye umurambo wa Twagirayezu wabonaga mu maso hijimye baba mu biganiro bagiranaga bagarukaga ku bukana bw'imvura yaguye mu mujyi wa Kigali bahanahana amakuru aho buri umwe yabwiraga mugenzi we ingaruka iyo mvura yagize aho atuye. Mu minsi ishize abahitanwaga n'imvura akenshi ubuyobozi bwavugaga ko byaterwaga no gutura mu manegeka ariko kuri inshuro hose ko bimeze nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza Philippe Habinshuti.
Imvura yahitanye abantu batatu mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga umwe muri Nyarugenge, umwe muri Kicukiro n'undi muri Gatabo. Ntabwo bari batewe mu manegeka, ahubwo ni amazi yatembaga akabatwara bari kwambuka cyangwa se aho yabatanze amazi muzure ukabatwara.
Kuba abantu barimo gutembanwa n'amazi aho su kubera ibikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi bidatunganije neza. Nibyo Philippe Arinshuti akomeza asubiza.
Wera no kuba abantu ari umuyoboro mutoya cyangwa se utameze neza kukosora ntabwo ari ibintu bikorwa mu mvura. Niyo mpamvu uyu munsi ikirimo kirakwiye kuba gikorwa ni ukwitwararika no kwitondera abantu tuvuga ko bashobora gutera ikibazo. Noneho gahunda zo kwagura imiyoboro no kwishyiraho itari izo ni gahunda ziba zisanzwe ziri. Ibyo ntabwo tubikora uyu munsi kuvugana n'inzego zibishinzwe minisiteri y'ibikorwa remezo umujyi wa Kigali n'inzego z'uturere ntabwo bikorwa ubungubu imvura yatangiye kugwa.
Radio Ijwi rya Amerika yazengurutse mu karere ka Nyarugenge mu mirenge ya Nyakabanda Kimisagara Rwezamenyo na Kigali hibasiwe kurusha ahandi. Aha hose hagiye hagaragara amazu atuwemo n'abaturage yangiritse inkuta n'inzitiro cyane byubatse mu matafari ya rukarakara cyangwa ibyondo. Imihanda nayo yaba iyitaka n'iya kaburimbo imiyoboro y'amazi ayirinda yari yuzuye ku buryo amazi yiroshye muri iyo mihanda. Agace ka Nyabugogo kabarizwamo aho abagenzi bategera imodoka hagari kurusha ahandi mu gihugu gakunze kwibasirwa n'amazi y'imvura aturuka ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi nshuro ntabwo kibasiwe. Minisiteri y'ibiza ivuga ko ibi byatewe no kuba ibiraro byo muri aka gace biruka gusanwa aho byazamuwe mu butumburuke no mu bugari. Ikigo cy'igihugu cy'iteganya gihe cyaherukaga gutangaza ko hagati ya tariki 10 na 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka hazagwa imvura nyinshi ugereranije n'isanzwe igwa muri iki gihe aho izaba iri hagati ya milimetero 80 na milimetero 240 by'igipimo cy'imvura. Mu kwezi kwa 4 uyu mwaka nabwo mu mujyi wa Kigali biza bitewe n'imvura byahitanye abantu babiri bo mu karere ka Kicukiro. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Kino ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Qatar. Amakipe y'ibihugu 32 arimo 6 aturuka ku mugabane wa Afurika niyo azahatanira icyo gikombe. Abakinnyi 831 b'amakipe yose y'ibihugu bazakina muri iryo rushanwa bose bateranye baguzwe akayabo ka miliyari 16 z'amadolari. Mugenzi wacu timu ishimwe aduha ibindi bisobanuro.
Bamwe muri abakinnyi bazatangira kugaragara mu mukino uzafungura igikombe cy'isi kuri icyo cyumweru bose hamwe bafite agaciro k'amafaranga abarirwa kuri miliyari 15 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 16 z'amadolari ya Amerika. Uramutse wumva uyu mubare ari munini cyane ku buryo utabyumva, wafata ko agera kuri miliyoni hafi 24 z'amadolari ya Amerika ariyo yatanzwe hagurwa abakinnyi 26 n'amakipe bakinamo. Dufatiye urugero ku kipe yo muri Costa Rica yonyine, twegeranya n'abakinnyi bo mu Bwongereza. Abakinnyi bo muri Costa Rica bafite agaciro ka miliyoni 23, mu gihe abo mu Bwongereza bo baguzwe arenga miliyari 1,500,000 z'amadolari ya Amerika. Igihugu cya Brazil nicyo kiza ku mwanya wa kabiri, aho gitanga akayabo ka miliyari 1,400,000 z'amadolari ya Amerika. Ubufaransa buza ku mwanya wa gatatu, aho bukoresha amadolari miliyari 1,300,000. dufatiye urundi rugero ku mukinnyi umwe w'umufaransa ukinira Paris Saint-Germain Kylian Mbappé niwe waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi aho agera kuri miliyoni 185 z'amadolari ya Amerika. Tugiye muri Afrika, Sadio Mane ukomoka muri Senegal yaguzwe miliyoni 72 mu gihe ikipe yose yatanze akayabo ka miliyoni 315 z'amadolari ya Amerika. Maroc nayo inganya na Senegal miliyoni 315 z'amadolari, Ghana ni miliyoni 207, Cameroon ni 177, naho Tunisia ni miliyoni 57.
Tukivuga kuri imikino y'i Qatar, umukino uzabimburira iyindi uzahuza igihugu cya Equateur na Qatar. Mugenzi wacu Fide Niyongabo yavuganye na Steve Gateretse, umunyamakuru w'imikino akorera Radio Iteka FM i Bujumbura. Aravuga uko abona abakunzi b'umupira w'amaguru biteguye icyo gikombe mu Burundi, cyane cyane mu mujyi wa Bujumbura aho aherereye.
Hani Bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara, bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino ijya nini bigenda bivugwa ku gikombe cy'isi. Amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe, hari n'amasurprise abagenda yerekana inkino ku mikrampra nayo navuga ngo ariko aritegura. Dushobora kuvuga yuko atari ku murindi umwe n'igihe cyabera muri Afrika Decide cyangwa muri Brazil, ariko bigaragara ko n'ubundi gikombe cy'isi abantu barashaka guhurumbira.
Amakuru yashikiye urambarira nimba ari byo ko Radio Television Nationale y'u Burundi, Radio Television y'igihugu ya ronse uburenganzira bwo gushobora kwerekana izo nkino ku buntu, nibyo?
Ego cyane, Radio Television y'igihugu imaradesha n'ima televiziyo ronse uburenganzira bwo kwerekana zino nkino.
Mubona bizogira iki, niki bizohindura ku byerekeye abarorerezi?
Ni umunezero ku Barundi kubera ko Radio Television y'igihugu barayikurikira, ni sheno ngo zikunda guca kuri Star Time bidasabye ko abantu bayiha. Rero mu bidere bitandukanye abadashogura ayandi mantene paraboliki ngo ashobora kureba izindi nkino byoroshe, bashobora guca kuri RTNB zino nkino bakazireba byoroshe. Bivuga ngo amafaranga yo kugura amadekodera, amafaranga yo kuzagura amabonema araza kuba agabanuka cyane.
Naho ku byerekeye abakinnyi bakomakomeye bakomeye ndetse dufate nko kuri Senegal, Sadio Mane naho bamushize ku rutonde rw'abakinnyi bazoja guserukira Senegal, biravugwa ko mu nkino za mbere atazokina. Ubufaransa burafise nk'abakinnyi nka Pogba, Ngolo Kante, Kipembe, Christophe Nkunku batazogira uruhara muri ico gikombe kubera gukomereka, na Raphael Varane naho bamushizemo bivugwa ko atakize neza ubukomereke bwiwe. Nikihe ubona nk'abo bakinnyi bakomakomeye cyane cyane Sadio Mane ku byerekeye akarere ka Afrika, ingaruka bizogira ku bakunzi biwe no ku mupira w'amaguru muri Afrika na Senegal? Abantu bari bibaza ko arimwo Sadio Mane byo fasha cyane. Niki ubona ingaruka bizogira ku bakinnyi nkabo bakomakomeye batazoshobora gukina?
Mu kwishyura kamera iwacu ku mugabane wa Afrika, Sadio Mane na ekipe yiwe ya Senegal no mukinnyi navuga ngo afite igikundiro haba mu kibuga cyangwa inyuma y'ikibuga, ni no mukinnyi navuga ngo yagize uruhare rudasanzwe kugira ngo Senegal ishobore gutwara kandi iheruka yabereye muri Cameroon, no mukinnyi navuga ngo Kirumara Kessasoho yarahabaye muri Liverpool, ndetse n'ubuna hari muri ekipe yiwe ya Bayern. Kuba adahari hari kintu navuga ngo ekipe ya Senegal iteza guhomba no cyane mu nkino z'ibanze, kuko ekipe y'igihugu bigaragara yuko izokina itamufise. Urugero rw'amagara yiwe bisa naho ariko risononora, abaganga bari gukora amukurikirana mu budaga, ariko novuga ngo kuba adahari inkino bazokina batamufise hari kintu bagomba kubura. Ku rundi ruhande na koti y'Abafaransa, turabizi ko n'igihugu cyaruka gutahukana ino mondiali ya 2018 yabereye mu Burusiya, ko bakinnyi bakomakomeye badahari nka Ngolo Kante, Paul Pogba, Christophe Nkunku ndetse na Raphael Varane kizeza, ni ekipe y'Ubufaransa ifite abakinnyi benshi beza ariko yabuze abakinnyi bakomeye cyane, abakinnyi kirumara novuga ngo bakina n'amakipe akomakomeye. Kuba badahari bishobora kuza kwiyongera kuri rya jambo hari bavuga ngo igikombe aho cyatashe kagitahukanye, bishobora kusaborohera bikarangira bavuye mu hakiri kare. Bishobora kuvuga nk'uko ariko n'ubundi Ubufaransa bifite abakinnyi beza, ariko niyo baba bari kuba bahari byari kuba byiza kurusha.
Muri make mu kurangiza, Qatar igihugu cyakiye iki gikombe cy'uyu mwaka cyaranebaguye ku byerekeye inyifato yacu ku bijanye n'agateka ka muntu, kubasangiye igitsina, reka no ku bakozi bubatse ibibuga n'izindi nyubako kugira abakinnyi icyo gikombe kugene bafashwe. FIFA yoyo yavuze ko abakinnyi n'amayikipe yashimikira ku mupira w'amaguru akihoza ibyo bindi bibazo bishobora gusamaza, na Perezida Macron nabonye mu banyapolitiki
bavuga ko igikombe cy'isi yose kitojamwo politike ku bwanyu niko mubibona
igihe cyo kuvuga ko ndashobora kuvuga ko nshigikiye cyane ijambo FIFA yatangaje cyane president w'igihugu cy'u Faransa politike ntiye ikwiye kwivanga mu bijanye n'umupira kubera ko twaba dusanga hari ibintu bimwe tubuze umunezero aba ayi batitabiri kubera imvu cyangwa iziriya ariko ku rugero rw'uwanje novuga ngo football y'umuntu ayikinye atapolitike irimo haba harimo umunezero ku bijanye n'ingingo iziriya zagiye zifatwa kuvuga ko bazohanwa bafashwa ariko bakora ibi ni ibintu n'ubwo ngo byagiye binebarwa n'abana bari abantu benshi batabihuriza ko ariko ndabona ibintu byose dukwiye kubyirengagiza tukanaburuke no kumupira w'amaguru tukirongera umunezero
ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
tuti mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro byacu byo kuri isaha na hari humurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije Nadia Taha washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavuzi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Records. Dr. Mash Production.
Call it seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Kipindi cha furaha, manu moja na upendo. Kipindi cha furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi muri franga ya kose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu munara
Iwanyu munara Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Yelewe. Yeah. lewe Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo Dr. Mash Production